Eureka, Eureka, tous les jours avec
le pasteur Nikita Jean Apôtre.
Toi, tu vas vous dire Imana, ikora, iduhereze insinzi mu buryo butandukanye. Mbwa tuvuze ngo Imana niduhereze insinzi, tuba tuvuze ko Imana ari itanga iyo nsinzi. Imana niyo itanga iyo nsinzi. Inyuma ya zino nsinzi, zaba iziciye mu bitangaza cyangwa n'ibintu murenga birasanzwe, inyuma y'ibyo bintu byose hariyo Jehovah Sabaoth, hari wa mugabisha w'ingabo z'Uhoraho. Verset 28 na verset 29, yo muri chapitre 8, tubona Yosuwa yica abami bihaye. Chapitre 10, kuri ya mirongo yacu, yo kuva kuri 24, tubona afata abo bami akabacira urubanza. Akabwira abasoda be ngo nibahonyore ku mazosi. Iyi nsinzi ya Yosuwa kuri bano bami itwibutsa icyo Yesu akora ku musaraba. Yesu aduhereza Jehovah Sabaoth, aduhereza insinzi ubwa mbere na mbere biciye mu musaraba. Ariko Yesaya 25 ngo yambuye abakuru n'abafise ububasha ibashorera bafashwe imbere ku bw'uwo musaraba. Insinzi ni igikoresho cya mbere Yesu atanga tuba tubira kugira n'ibigwanishwa. Mugabo Yesu niwe atuneshereza, kandi ubwa mbere na mbere atuneshereza biciye mu musaraba. Aho biciye mu musaraba amara inkomezi, aca imitsi, amashare y'abadayimoni. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro. Ku munsi wa Pentekote aratanga amahema yera kugira ngo akomeze ishengero ariherereze insinzi. Akorera muri twebwe yifuza guseruka mu buzima bw'ishengero kugira ngo ubwo bushobozi bwiwe bushize kurongorera ishengero mu nsinzi. Iyo dufise bino bintu bibiri, umusaraba tukawizera, hanyuma amahema yera tukamwifuza kandi tukamurondera, nta nsinzi ishengero ritoshikira, kuko Jehovah Sabaoth ari kumwe natwe. Amen. Ubwa kabiri dusanga abami abansi babo baraba mu buryo bw'inkemu. Tuba tuvuga yuko mu by'ukuri abansi babo bararenze bano bantu tubona. Twavuze yuko ni Imana iri kwirasira ubwami bwayo muri bijya bihugu byiganziwe n'ibigirwamana. Rero insinzi y'Abisirayeli yari insinzi y'Imana hejuru ya bino bigirwamana na bano bansi bo mu buryo bw'inkemu. Natwe turafise abansi, kandi iyo tuvuze ngo Imana izoduha insinzi, ni byiza tuvuze ngo izoduha insinzi hejuru y'iki? Iyo Mana izotuneshereza iki? Rero turagaza tuvuge gatonya abansi mu buryo butatu Imana itumeshereza. Hari abansi bavuga ni baza baduturuka inyuma kandi bari kure rwose cyane, batari no muri nosi yacu. Ni abansi bari kure rwose bapfa kure bo mu buryo bw'impemu, Satani n'abadayimoni. Abanyefeso 6:12 hatubwira ngo abo turwana si ab'inyama n'amaraso, n'abakuru n'abahambaye abafise ububasha b'ahantu ho mu ijuru si hano. N'abantu bari odora n'abansi mugabo baza bapfa kure birukanywe mu ijuru, bafise imigambi yo kuza kubonona irango ry'umugambi wa Kristo rirangukira kuri ino planete yacu y'isi. Iyo tubwira ko abo bansi ari abo mu buryo bw'inkemu, kandi ari abakuru, kandi ari abahambaye, umuntu yo kwivuga ati rero jewe abo badayimoni abo bakuru n'abahambaye jewe banda bakwikina nakijijwe. Ariko ukuri ni uko Satani atigira avuga ati bajya abantu umusaraba warabahaye insinzi, bafise mwemu yera, reka ndabihebe. Satani n'abadayimoni babanje bagwanya ishengero, babanje bagwanya uwizera. Rimwe na rimwe pression y'abo badayimoni iba ari nini ku buryo wumva umenga ugiugwe mu maboko yabo. Umwigisha witwa Sam Storms w'Umunyamerika arongoye ishirahamwe rya Enjoying God Ministries niwe avuga ati abakristu bayishyizemo ati Satani ntashobora kwegera umuntu yavutse ubwa kabiri, abadayimoni ntacyo bamubwira. Ati mu by'ukuri ibyo bintu abantu barihenda, kuko bituma bajya ahantu mu kuryoherwa identite yabo ntibabe maso. Satani arashobora kurwanya uwizera, kandi agashobora kumubwira ko ububasha gushyira ku rugenzo rurenze uko dukunda kwiyumvira ko rushoboka iyo tutabaye maso. Hari aho atagera mugabo murazi ahagera, harenze aho twiyumviye, aho ubu la souveraineté de Dieu ishobora kumureka gushika ku buzima bwacu kubw'amakosa yacu yo kutaba amaso kwacu ntituhaze. Reka ndahababwire gatoya, Martin Luther yarategwa na depression ku buryo kenshi yakunda kuvuga ko yabonye Satani amutera mu cyumba imbonankubone. Gushika mu nyandiko ziwe ntawe uramenya neza ko byari ibyumviro byiwe cyangwa byari iby'ukuri. Ngo igihari ni uko imyaka ya nyuma ya Martin Luther yaguye muri depression spirituelle ku buryo ahako no guhakana izigenyandiko zose yanditse atari kubera papa atari kubera inkoho kubera abadayimoni yaranditse kenshi ati numva abadayimoni bande numva bambwira kwihakana Yesu nakwizera ngo ifise isi yose iranyana abagenzi bose bameze numva ndi hafi yo mu kuzimu imyaka ya nyuma yabaye imyaka ya mbere mibi twe tuzi imyaka ya mbere ariko abashobora gusoma igitabo cya When I Don't Desire God ya John Piper murazi ko afata umwanya munini cyane atebera kuri ibyo bihe byo bya nyuma iyo adufite umwanya twari kubyagura ariko ndibaza yuko nimba umuhinzi nka Martin Luther ashobora kugwa muri depression ingana gutyo twebwe bimeze gute umwe mu baririnzi bakomeye yitwa William Cooper ni umuntu yafatanyije na wa muririmbyi tuzi John Newton Isaac Newton muri Ambabarira aganje muri siyansi Isaac Newton muri ya ndirimbo yacu ya Amazing Grace dukunda yari afise ubugenzi akijijwe afise ingabire isumba n'iyiwe mugabo yakunda kugwa muri depression gushikaho inshuro nyinshi yakunda kumufata agira yiyahura niwe bandikira igitabo cy'indirimbo gikoreshwa mu bihugu by'Abongereza amusaba yuko bazandikana n'aho ameze gutyo yarategwa cyane n'abadayimoni bamusaba kwiyahura inshuro nyinshi kubyo byasaba yuko Isaac Newton amuba hafi umwanya wose nta murekure gutanga ururo bwinshi harimo ba John Knox yatubwiye ariyere uherutse iyo tutabaye maso aba badayimoni satani si ikintu gisanzwe si ikintu urumva kujya mu ntu ndamuretse n'umwana w'imana arashobora kudutera arashobora kugira imemu myiza kuri twebwe ku rugenzo rutasanzwe gusumba uko tubyibatse imana iramushingira karimbi mu rukundo idukunda ikareka akanyuma ntikadenduke muri twebwe ariko iyo uvuze ngo imana irareka akanyuma ntikadenduke muri twebwe mwumva aba yageze hehe bitubwira muri ejo abo twari kumwe mu rurimi nevame muri nondwi chapitre 5 verset 18 bibiliya duheze amasezerano yuko uwavyawe n'uwo amurinda wa mubi ntamuherengeteze kandi bishatse Yesu aseruka kwabwira ngo asangangure ibikorwa byose bya wa mugwanitse iyo atawe ubuntu bw'imana ingene dusamara ingene mu ishingiro twatakaje sense ya komba spirituelle mu ishengero iyo atawe ubuntu bw'imana sinzi aho tuba tugeze ubwa kabiri abansi tugwana nabo n'abansi badukikuje ari yose abansi badukikuje ari yose ntidukunda kubiyumvira ko mugabo kubera isi kenshi urazwi neza n'umugenzi si umwanzi ariko iyo imana imaze kurema muri wowe ikakubwira ati iyi si gukikuje n'umwanzi ibyo abantu bakunda kandi birukira binyuranye n'icyo imana yifuza gukora muri wewe ibyiyumviro by'abantu amavalere y'abantu uburyo abantu bakora ibintu n'igituma babikora ingeri isi iri kwirarwaninga n'intambara kuri wewe ku mushaha wawe abo twari kumaze gushavanza ntitwarafashe umwanya wo kubivuga turaba ingeri kayisika tugenda hari abantu bafashe ingingo yo guca umugozi n'isi yo kubatahura ku isi ari umwansi wabo isi n'umwansi wacu mu buryo bw'umuntu ntambara y'impembe ku ruhande rumwe ni uko ingene isi itunganijwe n'imyiyumvire n'ibikorwa bigamije kuza birisha urukundo rw'imana muri twebwe kuko Yohana avuga ati nimwakunda isi urukundo rw'imana ntuzuba muri mwebwe ubwa kabiri isi n'umwansi wacu kubera satani ahagurutsa n'amaguverinoma n'inzego n'isi n'ababanyi n'umuryango kugira ngo bagupese bitera kurwanya petero yandika avuga ati naho uri kumuragwanya muhagarare mu kwizera kuzima yerekana ingene ihamya ishingiro ririmo ari intambara y'uburyo bw'impembe kubera isi itigeze ikunda Yesu kandi itigeze yakira igikorwa cyiwe turi mu ntambara y'ingene isi igenda idufasoma igenda yonona imara inkomezi ishengero igenda imara inkomezi wewe nyine igenda ikumaramo uburyohe bwose mugabo ntiyibura ko ari umwazi ariko ni umwazi w'ishengero kimwe mu byo dukwiye kurwanya hano mu ishengero ngo tubwe gamani kuri uwo herugenzo isi iriko iratuma ubushobozi bwawe butagaragara mu ishengero wa mujehova sabote twavuga kubera ko kigaragaza hagati yacu kumbure kubera isi igenda itumara inkomezi ni bande badufasha kubona ko by'ukuri uru rugamba twamaze kudepoza ibirwanisho twamaze kugombirana n'isi mu ishengero kandi ibyo bidashobora kujyana no kwigaragaza k'ubushobozi bw'Imana mu ishengero. Intambara idahagara ubwa nyuma abasidufise bari muri twebwe mu icyaha abigaratiye 5:17 kubandanya hatubwira ko Mwemu yera agwana n'ikamiremere kari muri twebwe kugira ngo ndukore twifuze. Petero wa mbere 5:11 Petero avuga ati mwirinze ibyifuzo by'umubiri bigwanya ubugingo. Ntitugwanya gusa na Satani n'abadayimoni, ntitugwanya gusa n'isi dukikuje kandi twanga kandi idupersekuta, ngo kandi tugwanywa n'icyaha kiri muri twebwe. Urugamba rutoroshe kandi iyo turi kuturaruneshwa nk'uko babidusiguriye atega iyo igerise nibatumvira baraneshwa. Turabona yuko iyo no rugamba warutakaje rw'imbere mu mutima, izi ntambara z'inyuma unazirura zitakaza. Iyo abantu bari kuraneshwa n'ibyaha mu ishengero, ntidushobora kugaragaza bwa bwami bw'Imana mu bushobozi. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Twavuze abansi ko tugwanywa n'abansi bo mu buryo bw'intembwa, abo bose Imana yabatumesheze. Imana iraduhereza intsinzi hejuru ya Satani n'abadayimoni. Imana iraduhereza intsinzi hejuru y'isi. Kaisa kishenye dore tuweka abantu bashoboye kuba muri ino si mugabo by'ukuri babayeho ubuzima bwitandukanije kandi bunesha ibyifuzo by'isi. Kaisa katweka abantu bahanganye n'amapersekisiyo isi iri kurabarwanya ariko bakagumya kwizera kwabo. Yohana yandika ngo ukuri ko kwizera kwacu ukwizera kwacu kwanesheje isi. Bwa nyuma icyaha turashobora kukinesha. Uravuga ati niba ukuri ko umuntu wanyu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'icyaha uhinduke ubusa, ntimwabe mujyakariye icyaha. Yandikira bigaragaza ati kuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo tumushize kunezeza Imana tubeshweho na Mwemu yera. Iyo tutiyumvira yuko turi mu ntambara, hari bamwe batavuga batiyumvira ati mbega ndiko ndayinesha, siko ndayinesha, amera nk'uwugaye amaso gusa. Ariko ni intambara tunesha mugabo dukoresheje ibigwanisho.